Mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu minsi ya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ni mwenye nevzi kuihagara kumuona hafugati sinoja munghambi, numu munghambi nukua fiil. Hariko vrema, nghashtere hariku yekubo nako, nawa nubahu ngie momiji, nawa wake neugufashi.
Uyunumne momozi za barundi bahu ngie ibutare, nimu manu kogur Gwanda, abavuga ko ubuzima bwo kuba muri ico gisagara, bwaba naniye, basaba RCR, ko kwitabwaho nk'uko abo bahungiye mu makambi nabo nyene bitabwaho. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Hagataho Felix Tshisekedi ararahira kuri no wa kane nk'umukuru w'igihugu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akombaze ndabwire muri make ko perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yahagaritse imigenderanire ya kidiplomasiya na Leta Zunze za Amerika, yongera aha bakozi ba ambasade ya Amerika amasaha atarenga 72 bakaba bamuviriye ku butaka bwiwe. Maduro yabitangaje ejo kuwa gatatu haheze amasaha make cyane perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump atangaje ko yemeje Juan Guaido ko ari umukuru w'igihugu w'ifata kibanza, yongera aragabisha bikomeye Maduro. Trump yabwiye amenyesha makuru ati ndugure twa mugina ntacu turiyumvira gukora, ariko kugeza ubu ingingo yariyo yose irashoboka. Ndugure twa mugina ni mugihe hatoba kubisikanya mu mahoro muri demokarasi muri Venezuela nk'uko Trump abisigura. Ivyo Trump yabitangaje haheze mwanya muto cyane Juan Guaido, umenye politika atavuga rumwe n'ubutegetsi, avuze ko ari we ari perezida. Hari mu myerekano yabaye mu gihugu cyose kuwa gatatu yamiriza perezida Maduro. Leta Zunze za Amerika ikeneye ko ibindi bihugu vyemeza Guaido nk'umukuru w'igihugu. Ibihugu nka Argentine, Canada, Chili, Guatemala, Paraguay na Peru vyemeza ko bizobikora, ariko Bolivia yongo izoguma ishigikiye abanye Venezuela na Maduro wabo. Michael Cohen yigeze ku mushingwa manza wa perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ntacitavye kwishura ibibazo vy'inamashinga amateka kw'isango yari yamuhaye kw'igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kabiri nk'uko vyari bitegekanijwe. Umushingwa manza wiwe yashikirije ko kuri no ejo kwa gatatu k'umutekano wiwe n'umuryango wiwe ubangamiwe cyane kubera iterabwoba agirirwa na perezida Donald Trump. Umushingwa manza wiwe ariwe Lenny Davis avuga ko iyindi mpamvu ari uko Cohen akibandanya kwitaba umushingwa manza adasanzwe ariwe Robert Mueller mu matohauza y'uruhara Uburusiya bwaba bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu hari mu 2016. Cohen yabitegekanije ko yitaba umurwi w'abashingamateka ugenzura ibikorwa vya leta, ariko uratohoza ku mafaranga y'igipfukamunwa Trump yoba yarahaye abagore boba baragendanye nawe kugira ngo ntibamwononere ukiyamamaza igihe ariko yamamaza nk'umukuru w'igihugu. Trump arahakana ko atawe bagendanye inyuma y'uwo bari bakanye. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 41 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Kuba twumva muri Kinshasa ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, mutwumva tankomanzi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kuva kuri no wa kane Republika ya Demokarasi ya Kongo irafise umukuru w'igihugu mushasha ishamwe ya Amnesty International riharanira gateka kazi na muntu irafise ivyo rimwiteze ko mushakashatsi kubazo vya Kongo yahaye ijwi Amerika ikiganiro cihariye mgenzi wacu Eloge wirika neza ari Nairobi niwe bavuganye turi kumwe na Eloge Eloge uwo mushakashatsi akazina kiwe hama ibikuru bikuru Amnesty International bisaba nivyahe
Ego mediane, umushakashatsi nyagiwe itwa Jean Maubert Senga, hanyuma rero ibikuru bikuru ibyo shyirahamwe ryavuze giteze kandi bisaba umukuru w'igihugu cya Congo Felix Tshisekedi nuko ubwa mbere yoheza akihutira guhana abategetsi na cyane cyane aho mu nzego z'umutekano bikekwa ko cyangwa bafite ibyo bagirizwa ko bakoze amari ajyanye no guhohotera kirema muntu hamwe no gufasha imigwi ikorera ku butaka bwa Congo mu guhohotera ubuzima bwa kirema muntu ikindi kintu iryo shyirahamwe rivari mitegeko cyane ni gukuraho igihano cyo gupfa muri icyo gihugu cya Congo igihano cyo gupfa naho kuva mu mwaka w'2023 kitarashyirwa mu ngiro atawe kirakorako kiracyari mu mategeko ya Congo iryo shyirahamwe rikabona yuko ari ikintu kibi cyane nubwo bitigezwe icyo gihano kitigeze gishyirwa mu ngiro umwanya uwo ari wo wose gishobora gushyirwa mu ngiro ikindi kintu rero Diane iryo shyirahamwe risaba umukuru w'igihugu cyacu ni uko yoca yihutira gukorana n'imigwi nako yihutira gukorana n'ibihugu by'akarere kugira ngo batuze imigwi igwanira ku butaka bwa Congo na cyane cyane y'abanyamahanga yari iy'abanyarwanda abarundi n'abaganda cyane cyane ikindi rimusaba ni uko yokubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu kuko igihe yari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo bintu yamye abigwanira abafunzwe akabarekura ariko bagira politike hamwe n'abahunze igihugu bazira politike nabo nyine bagataha mu gihugu
bakijegenda urabivuze muri make ko harimo no kuhutira ikibazo c'imirwi iri ngaho muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo igwana aho duca twumva n'ibijanye n'imigenderanire hari ico boba biteze ku migenderanire ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo n'ibindi bihugu bibanye
Ego mbavuga bati Congo itegerezwa kushyiraho imigenderanire myiza n'ibindi bihugu bibanye rwaba u Rwanda Burundi n'Uganda na Congo na za Angola na cyane cyane ibyo bihugu bifite imigwi ibiturukamo iri ku butaka bwa Congo kugira ngo mu migenderanire myiza iyo migwi ituzwe kuko iyo migwi yononera byari ibyo bihugu ikongera ikononera n'akarere kose n'abanyagihugu baturuka muri ibyo bihugu bindi
hanyuma kwera iyo migwi iri ngaho igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo cyakunze kuvugwamo ikibazo c'abakenyezi baba bafatwa ku nguvu baba bakuregwa yandi mabi ivyo Amnesty International hari ico isaba Perezida mushasha wa Congo ariwe Felix Tshisekedi ga Eloge
Ego me iryo shyirahamwe ahanini rivuga riti igihugu cya Congo mu mategeko n'ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko biravugwa yuko abakenyezi bategereza kugira n'imiburiburi ibibanza bingana n'ibice 30% kwijana mu nzego za leta hamwe no muri leta nyine ubwayo ibyo shyirahamwe rero rivuga riti ubu niko karyo ko Tshisekedi ari mu bantu bamye bagwanira n'ibyo bintu niko karyo ko yerekana nawe ko ari umugabo nubwo hari abatavuga ko hari abavuga yuko atato atari ko yarinze ari bariwe ajya ku isonga ry'igihugu ategereza kubyerekana agashyira mu ngiro abakenyezi bakubahirizwa haba muri ibyo bitigiri byo mu nzego hamwe rero n'ubwigenge bwabo bukaza imbere nabo bimwe bavuga byo kunganisha ibitsina bigashyirwa mu ngiro by'ukuri mu gihugu cya Congo
urakoze cyane rwose Eloge wirika neza ubandanye gukurikirana iyo nkuru hama turongera amakuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe Diane
tumira mate gato hama duce tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda Nene bice ku masonga nkitangura bamwe mu muzi z'abarundi bahungiye Butare mu manuko bw'u Rwanda bavuga ko ubuzima bwo kuba muri ico gisagara bwabananiye bahamagarira HCR ishamwe ribitabo guribitaho guhindura ingendo rikabitaho nk'uko risanze ryitaho impunzi ziri mu makambi atandukanye umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika ikigali Pierre Claverniyo nkuru yarakubitiye i Butare aganira nabo n'izo mpunzi
ubuzima bwo muje ni bwoje na gatoyi nta byo kudandaza nta udandaza uruhaye naje dufite dukora twaje duhunga turaho
turi mu gisagara cha Huye ahawuze hitwa Ibutare mu manuko bw'u Rwanda. Uyu mufasoni afite abana batanu ariko yiganirije ujya Amerika ingene ubuzima bw'ubuhungiro mu gisagara busa n'ubwa munaniye
harege ubwira Imana ukaronka abagufasha amacuti bari abasigaye Burundi hari habara handi hariho namacuti usanga rino kumbure ino naho nyene tubaye mu buzima bumwe hari habagira utwo bakora bagafasha sinora rwusafise umubanyi w'incuti yanje abwa nti naraye ubusa umwana araye ubusa nti twora ubusa pe bagafasha ivyo bashoboye mugabo umva nabo tashobora gufasha ingo zabo n'izabandi naho hari habitwe abari impunzi bafite utwo bakora bavuga ati natwe dutunze imiryango yacu tashobora gusatisfeza ingo zibiri mugabo rero tubayeho nyene nk'impunzi.
Uyu mugenzi we nawe afise abana batatu ati nawe ducishamo tukamesa agahuzu twambara kenshi nako tuba twafashishijwe n'inshuti canke imiryango twasize mu Burundi atarakamwe ishamwe mpuzamakungu hasera gita impunzi gukubita agatima mpembero maze nabo bibukwe bahabwe imfashanyo z'ibiribwa n'ibindi byankenegwa nk'ukwigisha abana ku buntu kuko nabo ari banawe nikora nk'uko babivuga.
Oya kwambara neza hari igihuduhuzo bora tuzanye udukuye Burundi uhunga cyangwa kagira nk'umugenza akakuzana hagahuzo hari abantu basigaye Burundi batahunze ashobora kuza akavuga ati rekuriya muntu ngenda mushire na gatenge yambare cyangwa akagurira impuzu abana ariko nibisigura ko tubayeho neza pe ni mwenye nevyo kwihagarara ko umuntu avuga ati sinoja mu nkambi no mu nkambi no kwapfira ariko prema nkashitere yari kwiye kubona ko nabantu bahongiye mu miji nabo babakeneye ubufasha nabo ntacho bashoboye pe hari aho usanga bakora ariko nabandi usanga ntacho bakora hari ugufashwa n'abantu babana baturanye amenye n'abantu basigaye nko mu Burundi cyangwa umashaka kwafisa nk'umuntu ari nko handi hantu hanze akamunuka ari kurumva nubwo kurungikira ibiku ivyo no musi ariko ntazokomeza ejo.
Ishirahamwe ASR riha ubufasha buke impunzi zitari mu makambi ryemeza ko abashobora kuba mu bisagara ariko baba bifise kandi bashoboye gutunga imiryango yabo. Yamara Vincent Sabira atwara komite y'impunzi mu ntara y'ubumanuko sukabibona kuri we naho batari mu ikambi barakeneye gufatwa mu mugongo.
Ingene tubayeho kuvyukuri sinovuga kwari kuvuga ko twanse kuja mu ikambi kubera amatungo dufise. Oya ahubwo murabona ko bimeze no mu kirundi baravuga ngo akimuhana kazi mvuri hise iyo twahunze tukaza kuba ngaha mu mici ni bwa buryo bwo kugira umuntu agerageze gufata mu minwe ubuzima bwiwe rero turiruka umuntu akiruka fu na ruguru akarondera gashakisha mutwa curuza hari impunzi ziyungunga mu tuntu two gucuruza harabandi bakora utuzi ubuzibu bayabaye mugabo ubu so kuvuga ngo twase kuja mu mwikambi ngo nukubera ko twishoboye cyane naho yoba yarashoboye kuba zarafundikanye gashobora kujya gashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi ni byarindi byo kwiruka no kuronderwa abana barara bariye ushobora gushaka karonka uduharagura ruriye agacira arariye mugabo haje hakeneye amafaranga menshi nkayo yukunkana ku ishuri niho rero acagaragara ingorane zihariye cyane.
Ako kamunamarira ari Huye nivyo birangwa no mu bindi bisagara nka Kigali, Nyamata, Gisenyi n'ahandi. Abo barundi basaba hashtag kubafasha nabo bose hamwe ababa mu bisagara barenga 10,000 mu gihe ababa mu makambi y'impunzi barenga gato 58,000. Cyeclavenyunkuru ihuye kubwijwe rya America.
Cyeclavenyunkuru arakenuye ikigari turaza gusubiraho tubabwira izindero ariko imbere yuko dusubiraho tubanze tubandanye amakuru y'impunzi tuyabandaniriza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda bavuga yuko batera utwatsa amafaranga bakwa nabajejwe umutekano mu gihe hari umwe muri bo aramutswe afungwa ibindi kuri no nkuru na mugenzi wa mu Kongo bidasengaho
kimwe nabandi baturage ba bakongomani batuye mu ntara kivu ya majyepfo impunzi z'abarundi ziba muri inkambi ya Murongwe zivuga yuko amafaranga zisabwa n'igipolisi kugira ngo bazire kuri yo zafunzwe ari menshi cyane ugereranyije n'ibyaha ziba zakoze birimo kugwana kwiba ndetse no kutishyura madeni
kuko ibiba ngana kamara amazi akarorero kuri jenye niko ndavuga nagize ndacitaba muri brigade kumbuza matohoza ako matohoza ntiyakozwe bambwiye ati jya mu gasho gusa nagize ncyabaza bambwira ati wewe uje twakoronde kuva kera wewe twakorondereye wahanye ngo banyagirije kugwana n'undi muntu baje bagigira matohoza asanga ndera abatire twe twagufashe ntuvi imbere uko komiseri y'igipolisi ajejwe umutekano na hamwe y'ikambi nyene yacu ya murongo yace avuga ati wewe utegeza gutekura bicu tanga kugira uve ngaha yego ko nanzi ko ikibanze ntari ndimo kitari cyiteka kandi ari nk'umugenzo karatanze amafaranga agera ku 500
izi mpunzi zimaze umwaka wose muri iyi nkambi zivuga yuko zikibwa kayabo ka mafaranga menshi kandi ntawo ziyavana kugira ngo igipolisi kibe cyazerekura zimwe muri izi mpunzi nubwo zanze kuvuga amazina yazo kubera impamvu z'umutekano zihamya yuko zihombesha amakarita zihemberwa amafaranga yo guhayisha zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM kugira ngo zibone amafaranga ya mande zitanga mu gipolisi yo za funzwe
mukumu yamazi minsi bamubwiye ngo zana mahera yayabuze akabura no umugombera ikaratugacha sangana umuntu umugabo yandikiwe 2012 mugabye 2012 agacaza umuntu amuguri ikarata ku kwezi akamureza 2000 nimba mugacha bamushye 2010 urumva kwa meza 2 acagenda muri bya 2010 none abatuzanye bakavuga ko batuzaniye abantu atanice batumara n'umutekano wabo tubabonana baje babona ko twebwe abarefije twese tuzava tubahemba umurefije mere guhemba umupolisi gute tubacira amahera natwe bwo bwiwacu cyuko turitwa n'inzara bigende gute kugira tubane nabo bantu
ngo mufite ikibazo cy'amande babaca
eh baduca amande menshi kana nyine amande baduca tugahiga ntaho uri buyakure cyutanki karata yarashye katarashye namba ufise umugore n'abana umugore namutse mutorana mu meza ngahe ntaho umuntu abigoreza akazungende gukorondere ya mahera
usibye iki kibazo cyo gusabwa amafaranga menshi bikogwa n'abapolisi b'umurongwe ku mpunzi ziba zifunzwe hari ikindi kibazo cyo kuba abapolisi bo muri inkambi bafatikanyije n'igisungusungu bajye bafunga nabi impunzi baba bafatiye mu makosa
ngahe wacu mu murongwe muri si cy'umurongwe ngahe kibazo cyo gufunga ni kibazo kinini cyane kubera two turafatwa mengo ntitwoba turi nk'impunzi cyangwa twoba turi nk'abarefije two dufatwa n'abajeje umutekano nabi ko batunyanyasa badukubica badufata nk'uko tutari twosaba yuko vraiment nk'umuyobozi wa CNL na HASE bogira icyo badufashije ngaha mu nkambi ya murongo kutongerereza umutekano no guhereza inyigisho cyane ngaha abapolisi n'igisungusungu kize kimenya agateka k'umurefije icaka ariko ngaha muri cya murongo
bigenda
nk'akarorero nk'iyo umupolisi cyangwa umusungusungu aze kugufata agufata amengo uri nk'imbo uri nk'igisuma cyangwa wishumusha umuntu baguterera mu modoka bagukubita baguhonyanga bagukubita amengo n'umuntu ngira ngo uza gushika mu gasho bakugize intere
komiseri wa polisi muri inkambi Inspector Imura avuga yuko nta mafaranga ya mande bakize impunzi zo mu nkambi ya murongwe kuko inkambi kiri nshasha kandi izi mpunzi nta bushobozi zifite bwo kwishura amafaranga ya mande sabafunzwe bonyine basabwa gutanga amande y'amafaranga ari hagati y'10,000 kuzamura ahubwo n'imijyango ifungishije impunzi zo muri inkambi ijye mu ibyo kuri gereza yo mu nkambi aho polisi bo batunze gereza basaba bagemuye gutanga amafaranga 500,000 y'amakongomani kugira ngo binjize ibiribwa muri gereza
iyo muntu afunzwe kugira ngo tumugemurire irinja dutanga amahera 1,000,000 kugira ngo azinjire mu gasho
500,000 ariko
oya abapolisi banka 1,000,000 urumva aradutanga amahera 1,000,000 n'inja zinjira
mwomenye yuko mu rwego rwo guca amakosa kogwa n'abakozi b'amashyirahamwe atandukanye akorera muri iyi nkambi harimo abapolisi ishyirahamwe rya HSR ryashyizeho udusanduku tw'ibitekerezo mu rwego rwo gufasha izi mpunzi kugaragaza amakosa zikorerwa Vedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Dusse mu Rwanda nkuko nari nabibemereye tubabwira ivyindero aho kaminuza yagitwe muri ico gihugu isaba inama nshingamateka kwirenganura mu karengane yemeza ko yatewe n'umuyobozi ahagarariye inama nkuru y'amashure mu Rwanda mugenzi wacu Assumpta Kaboyi mu gihugu cy'u Rwanda adufitiye ibindi kwino nkuru
Hagiye gushira imyaka 2 ishami rya kaminuza ya Gitwe ryigishaga ubuganga rihagaritswe na Ministeri y'Uburezi. Ministeri yavugaga ko kaminuza ishami ryayo ry'ubuganga ridafite ibikoresho byifashishwa mu kwigisha ndetse ko idafite n'abarimu b'inzobere. Iyi kaminuza yaje gufungurirwa andi mashami yayo yari yafunzwe mu kwezi kwa 9/2017 ariko ishami ry'ubuganga ibwirwa ko rizafungurwa nyuma y'imyaka 2. Abanyeshuri bo mu myaka yo hejuru bamaze kumenya neza ibyo batakaje. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwemeza ko bwagerageje gushakisha ibisabwa byose birimo ibikoresho byifashishwaga mu kwigisha ubuganga gushaka abarimu b'inzobere ariko abayobozi b'iyi kaminuza baje kwerurira abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo bakibonye ku muyobozi w'inama y'igihugu ushinzwe amashuri makuru Emmanuel Muvunyi kuko ibindi byose basabwaga bari baramaze kubyuzuza uyu ni bwana bari kumana Berto ushinzwe kwandika abanyeshuri
bodi yacu n'abantu 9 abantu batandatu bose bari bafite formation y'ibyanye n'ubuganga bamwe ni abaganga aba doctors in medicine abandi na undi ni umunasi uhagarariye program ya general nursing undi ni umu yize microbiology biochemistry ahagarariye program ya emerite none ugatangazwa no kumva bavuga yuko itari heri floretedi yuko ikwiye kongera kuvugururwa bakanashyiramo ikintu kivuga ngo bodi yacu ngo ihora ihindagurika kandi aribo bagize gute ba aribo batanze inama z'uko ikwiye guhinduka
iyi kaminuza ivuga ko kubuzwa kwakira abanyeshuri bashyashya byakozwe na Muvunyi uyobora Hege ariko akayitegeka gukomeza guhemba abarimu bari barazanye bavuye mu bihugu byo hanze nka Nigeria Uganda n'ahandi ubuyobozi bwa kaminuza ya Gitwe bwemeza ko bumaze guhomba kayabo kamiriya rimwe n'igice mu mafaranga y'u Rwanda kubera guhemba abarimu batagira icyo bakora uyu ni Bwana Nosa Kabandana uhagarariye inama y'uburezi
ifite ikizo yuko nkuko bakoreye abaturage rwose bazakurikira ikibazo cyacu by'abana ngombwa bakaza kuri tele ibikoresho birahari na barabyemera ko bihari abarimu barahari nta kibazo niyo governance bavuga nibaze bavuga bati uyu nguyu byo byiza mwakoresha uyu nguyu ese kaminuza yurijana kwijana ubundi ni yahehe ngo tuyirebereho ku kigeranyo turimo gomba hafi miliyari imwe n'igice turimo kugira imyenda nk'uko babibabwiye y'amezi hafi arindwi ndetse n'imisoro ya Rwanda Revenue ikaba itaratanzwe ariko bakaba mbere yuko kaminuza ihagarikirwa amashami imisoro atangwaga neza
usibye ikibazo cy'ibikoresho bidahagije kaminuza ya Gitwe yashinjwaga n'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru gukorera mu kene wabo ibintu baregwa ko bitera akajagari mu burezi itsinda ry'ababondanye na komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'uburezi ryasobanuye mu buryo burebure uko iki kibazo giteye ko abakozi bose bahabwa akazi muri kaminuza hakurikijwe ubushobozi abagizwe komisiyo y'uburezi mu nteko ishinga amategeko bijeje ubuvugizi kaminuza uyu ni perezida w'iyi komisiyo bwana Nyabyenda Damien
kuba mwaranategereje ikibazo cyanyu ariko turabashimira ku bisobanuro bihagije muduhaye icyo twabizeza nuko tugiye kugikurikirana nuko n'ubundi mikorere y'inteko bigenda uko bizajya bigenda tusesengura ikibazo muzajya mubimenya ariko icyo tubizeza ni uko tuzagikurikirana kugeza tubonye imyanzuro yacyo
aba bayobozi muri iri shuri rya Gitwe bakoresheje imvugo zikomeye babwiye intumwa za rubanda ko barenganijwe na Bwana Muvunyi uyobora inama nkuru y'amashuri makuru ariko igitekerezo cyo gufunga amashuri makuru atujuje ibisabwa hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi cyahege iyoborwa na Mugisha Sebasaza Inosa nta ruhande rundi ruvugwa muri iyi nkuru twabashije kubona ariko komisiyo y'abadepite mu nteko ishinga amategeko itangaza ko izatumiza umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda maze nawe azabashe gusubiza abadepite ibibazo bimuvugwaho ko ari we ubangamiye imikorere myiza y'iyi kaminuza Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, I Kigali.
Cha, bijya bije, biranugaruka kwa rivi, kandi bihu. Ngo ni bihu akarira byikomeye.
Ndakubiye kwa tarivi.
Nibyo,
nibyo.
Eka sibye.
Dupingi.
Dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvirizi ijwi rya Amerika. Irabeshu zibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno musi rero ivyo tubeshuza mu biriko biranugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni nkuru iriko irahanahanwa ivuga yuko shetani arembeje abantu abahamagara ku murongo wa telefone ababesha muri iyo nkuru bavuga ko uramutse umwitavye uca upfugo nyene mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye
ku rubuga cyane cyane rwa WhatsApp ahanini abantu bahanahana isanamu iri ku ishusho igomba kumera nk'iy'umuntu w'inzobe yifutse igitambara mu mutwe hakaboneka mu maso gusa hari na video yayo uyuguruye ikwereka iyo shusho nyene hama ikakwereka umuntu yasamye asa nabi afite n'amenyo menshi asa nayaboze nka umengo agira tamira ikintu aya namajwi yabamwe yaciye kuri izo mbuga yemeza ko Yojetani yabahamagaye.
Ibi ni ibintu jewe nande bishikiye muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu bishitse ubunyene ri telefone gatatu liza mu ipica ndagibonera pana kuvuga ngo rya telefone najya bari mu telefone muri station hayima cyabiraza ndaribona ubwa kabiri telefone ndi kumwe n'umwana cyuko twazi modoka rishaka kujyashaka gutusamaza gutugwe mu modoka kwa ya modoka menshi ndasenga ndidashika mu rugo nsenga ngeze hano mu rugo kandi rirongerira telefone ahandi kumwe n'umuryango ndiko ndabivuga ndiko ndasemerera muntu yumva ko atari byo muntu yumva ko atari byo bimwe mwamenyereye bantu mwamenyereye guharira muragowe muragowe muragowe.
Yesu ashimwe mara ya mahoro mumeze neza. Hewe itangazo je ndabazindukaniye muri kino gitondo iyo nkuri maze imisi rikira pasa kuri WhatsApp yuko hari gishetani kivuga kera telefona ku matelefone musipuhuze musifanye upuhuzi ni kweli mina jionia na macho yangu sayi busubuyi nukuri ngiza ubwoba ngira ubwoba nacevuga nte cha gishetani canterera hasi rero jewe no kwibuka gukemera nukuri sinkubesha sindibutse no gukemera jewe nukuri ndaciboneye n'amaso yanje je mama kwine naciboneye naciboneye n'amaso yiwanje kinterefona rero mube hanje kandi muvyutse imbere ya byose musengera telefone zanyu imbere yuko muzikoresha dusaba inkomezi z'ukunesha kuko nabonye ko satani no musi ndayiboneye satani n'amaso yiwanje ndayiboneye uko nukuri kuhoraho ubunyene ndabibonye
muvyeyi asha ngiri profile y'icyo yacha kintu cha telefone ku munsi wecyo niki ukayibona mwana wa
mama
baba bikwiragiza kuri WhatsApp ntiwitabe ntiwitabe baba bikwiragiza kuri mu magrupu urabe ntuze witabe inshuti yanje nico cha telefone ejo niki.
Uyu n'uyundi yacishije ijwi giwe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ingene cyamuteye ubwoba.
Iyo profile yiwe ngiyo profile yiwe ubona iyo profile ntagira uwitaba ntagira uwitaba uyibona wese cyaherereza uwundi kwacye sindayigumya mu telefone sindayigumya mu telefone najewe muri yindi groupe ndabirungitsemo aho bari barungitse wodyo babitumenyesha nibace barungitsa profile yiwe kandi niyo nyene profile yiwe niyo nyene igumitsa niyo nyene musenge 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 cyane 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 satani hatumye igisibo twateguriye umuntu wese twaje ukategura igisibo ntagire utwagwa regisibo yateguriwe. Murakoze murakoze cyane.
Amajwi yabaye menshi cyane yahananywe ku mbuga ngurukana bumenyi kabana yemeje ko hari nabantu baca bapfubwo nyene mu gihe kibahamagaye ariko kugeza ubu akaba ta muntu biramenyekana ko yapfuye muri ubwo buryo. Ijwi rya Amerika kandi ryavuganye na bamwe mu ndongozi z'abantu mu bijanye no kwemera bavyamirira kure. Umunyamabanga mukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi Lambert Nicitegetse arahumuriza abantu avuga ko ari binyoma bigamije kujuragiza no gutera ubwoba abantu kubera ko ayo makuru yemeza ko shetani yahawe umurongo mu Burundi wo guhamagara twarondeye mu kigo kijejwe gutanga no gucungera imihora yo guhanahana makuru ARCT bavuga ko ata muntu yahawe umurongo kuri iryo zina. Umuyobozi mukuru w'ico kigo ARCT Donatien Manirampa yanasiguye ko umuhora uhabwa umuntu abayishikiyeyo agatwara idosiye. Mu gihe rero amakuru duhabwa n'abakurikiranira hafi ibyo kwemera nabo bavuga ko shetani ari umwuka umuntu adashobora kubona. Ku ruhande rw'abahinga nabo mu bijanye no gukora amasanamu bavuga ko ari abantu basanzwe bakoze elementanya mu bijanye n'amashusho. Sanzi ntahe Gislain n'umuhinga mu byo gukora amareresi akabajejwe n'iby'amasanamu ku rubuga ngurukana bumenyi rutanga makuru yaga.
Birashoboka cyane yuko umuntu ashobora gufa agenda mu kibanza ciwe ahi anuherere agafata amasanamu akayafatanya kugira bavuga ati ni kureme ntanjye akaramba afatanya amasanamu hanyuma abayifise intumbe abafite intumbero nyinshi mu mutwe yagiye bashaka ko abantu babihanahana cyane nk'uko byakoretse. Ubuhinga n'ubuhinga kubera ko naje ubwiwanje nshatse ubikora n'ugikora urumva n'ikintu ugenda ukora nka ikintu kimeze nka WhatsApp bo mu gifaransa singire mu kindo vite n'ikintu bita animation upfa kuronka ibintu bisa na WhatsApp ukabikora hama ugacugira iyo animation donc ukabikora bikerekana ko n'umuntu ari ka telefone hama ugacyo kumara video waje gukora hama ugacyutanga kwitanga abantu bashobora ati ah n'umuntu yafashe sanamu ije tanki telefone ikitelefone umuntu
huko bisanzwe tubasomere ibindi byavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Uyanditse avuga ati nukuri dukomeze gusenga yemwe yemwe bantu bantu mwame mwitwara ikagusengera telefone zanyu. Uwundi nawe ati ivyo ni bihe vya nyuma n'ukuri ni cya gihe cyavugwa ko shetani azoza gutwara isi ehe ngiki gihe wewe agira ati mbega abantu batazi ukuri kw'Imana ha murakwiye kwigishwa n'ukuri ninde yababwiye ko shetani akora muri iyo nzira mu kwica ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya kumbura mwige mumenye icyo Imana ivuga una wagira ati we ubizi uramwita abaturabe ko uzoronka na kanya ko guduha inkuru je nanka abantu bigira abahinga tugarukirize kuri uyu yagize ati ha 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 abantu murangyohera mwoshobagwa na shetani nyene ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye kuri iyo nkuru yiwe mwumvise ariko arabeshuza ico gihuha ca shetani yoba ihamagara ntiyoba kuko ntinahamagara nkuko mwavyumvise. Mwakoze kutwumviriza ncuti bakunzi yakoze Facile Gebe yegeranije amaje hamwe na ingenieur Joy yadufashije muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe mwari kumwe ndatumire mu biganiro vyacu biri imbere muri ivyo tugaruka ku rubanza rwa mwanditsi w'umurundi David Gakunzi hamwe na Bernard Manga bariko bararumvirizwa mu Faransa kumburano za Leta y'u Burundi.